mwikete risigura ingingo yiwe mustaniri wa komine Butihinda Gilbert Ndikumasabo avuga ko uwo mwigeme yitwariwe n'abakenyezi bo ku mutumba bakamara amagambo wimbukamwo inzahabu nyinshi kw'abatwara abagabo bagashurashura uwavugwa ni Aniela Mukeshimana anidogerwa kandi n'abagore bo kuri uwo musozi utari kure y'urugabano rw'u Burundi na Tanzania kuba abashinyagurira amaze kubatwara abanega nk'uko mustantera bandanya bivuga mu ikete ryiwe yahawe amasaha 24 kugira abe yatekeye utwiwe uhereye kuri uyu wa kane ishyirahamwe Forukane F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama rikibona iyo ngingo ryaciye riyamiriza ijwi rya Amerika ryakuye umukuru waryo Gerard Hakizimana tumaze kubona urwandiko yasohoye avuga ko iyi ngingo ihonyanga ibwizwa nshingiro ry'u Burundi
tubona ku bwambere umustanteri yanyanze amategeko atari make agenga igihugu na cyane duhereye ku itegeko rikuru ari ryo ubwizwa nshingiro gitoye n'abarundi mu ngingo yaryo ya 33 aho ivuga neza ko umuntu afite uburenganzira bwo kujya ashaka mu gihugu kuhimuka akaba ashaka mu gihugu
inesi kizashaje nawe umwe mu bamenyesha makuru warundi kazi akunda cyane kuvuga ku bibazo by'uburenganzira bw'abakenyezi avuga ko afashe iyo ngingo atamateka kazi agaruka kuca amategeko y'igihugu bavuga ku bantu barenga ibigo cyangwa abashurashura
mu bisanzwe umuntu arenga ibigo ni umuntu yubatse uwubakanye n'uwo muntu yarenze ibigo arafise uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko bwo kwitura ubutungane muri ico gihe baratohoza basanze ari vyo icaka ikamwagira bakamuhana ikintu gitangaje hano ni ukungene abagabo bidogerwa ko barenga ibigo babarenza kuri uwo rw'amazi amazi bakabarenza kwa amazi bakaja gufatira igihano umukenyezi umwe bavuga yuko ashobora kuba abakwega abajejwe intwaro barakeneye kuronswa inyigisho zo kubaha amategeko zo kubahiriza amategeko zo gusoma amategeko ngendegwa ko nta muntu n'umwe yemerewe kubaho atazi amategeko niyo atayamenye bastaneri barafise abahanuzi
Buramatari w'intara ya Muyinga yahavuye ku muhinga mu wafata ingingo ifutiye amustanteri wa Butihinda amenyesha ko habaye kwihenda no guhonyanga amategeko iyi ngingo ije inyuma y'izindi mu minsi iheze zafashwe n'abastanteri batari bake harimo abagore babuza abakenyezi gutembera inyuma y'isaha 12 z'umugoroba batari kumwe n'abagabo babo canke kwinjira mu tubari Hakizimana twara Forcon F hamagariye abatwara amakomine kumenya aho ubasha bwabo bugarukira
bamustanteri bakamenya aho bagarukiriza bakamenya ko badafite uburenganzira n'ububasha bwo gufata inkingo zihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu uburenganzira bw'abakenyezi ahubwo bumve ko nyabuna bahari kugira bakingire ubwo burenganzira bahari kugira bahagararire amategeko baharanire agateka kabo barongoye icyo nicyo umuyobozi mwiza ategezwa gukora
Inesi kidashalira na wasanga hari ibintu byinshi bisaba abatwara bakiyobagiza isa abantu bagezemwo.
Senari bajije nti none ingingo yimviriye yuko hari umukenyezi ashobora gukora gushika inyuma ya 12 guteba iyo yaroye inyuma ya 12 ashobora kugwaza canke ashobora gukenera kuja gusuma canke kugura kana kari canke akeneye umwidegembye muri rusange. Atarinze no gusigura ati umva ngiya acakenewe gukogwa ibintu bitari bike cyane cyane mu byijanye no kwigisha abarongoye abandi gusoma no gutahura amategeko kumenya ko atanga ingufata ngufatira umubwi umwe tandukanye n'abandi
Aniela Mukeshimana batazira kirungo ijwi rya Amerika rya murondeye kuri telefone ariko ntibyakunze ko tumutora gusa ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse yashimira abantu bamushigikiye umwe mu bakenyezi bakora umwuga w'ubucuruzi kamara amagambo atashimye ko umwidondoro w'umenyekana yagize ati uwo mwana w'umwigeme ararengana uwo mutegetsi yashatse kuva kera ko bagirana ubucuti ariko aranana nta kindi azira Mustanteri Gilbert Ndikumasabo telefone yiwe ntiyaciyemwo kugira tubwire byinshi ku ngingo yari yafashe muri Falcon F ho bamusabira kubogozwa mu Burundi amategeko ntiyemerera abagabo kubakana n'abagore benshi cyangwa abagore kugira abagabo benshi ariko abahabarabo barahari mugabo kubategetse bo mu nzego za leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mushikanganje w'intwara yo hagati mu gihugu kwa 20 ukwezi kwa 9 2021 yasavye baburamatari ko bamukorera intonde z'abafise abahabara kugira bakurwe ubutarariye kuva ico gihe abatari bake baramaze gukurwa ku nzego z'ibanze gusa amashirahamwe yatari make yavyiyamirije abigereranya no kwivanga mu itunganyo ry'ubuzima bw'umuntu no kumwinjirira mu myumvire yiwe eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.